Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize leta y'u Burundi igabisha gupfunga bavunja bose batazokubahiriza ibiciro byo kuvunja amafaranga y'agaciro yashinze.
Iki ni kibazo tutagifashe mu minwe ejo dushobora gusanga nahubwo n'igihugu kitakiraho. Abatanga samabiro dushanje ibyo bari bamaze iminsi bakora babitajya ku irembo. N'umunsi mwinjiye ngahakwa ntare, bashobora kuzova ngahakwa ntare nca mwinjira ku musaza.
Uyu ni umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yakoranye inama uno munsi n'abegwa n'ico kibazo bose. Amakungu no munsi yahimbaje umunsi mpuza makungu kurwanya imirimo ivuna abana ikoreshwa ku bana batarakwiza imyaka muri ano makuru murumva uko ico kibazo cifashe mu Burundi no mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe indero ubumenyi n'imico kama. Ukraine yigaruriye imwe mu mihana iri mu karere ka Donetsk kari karafashwe n'ingabo z'u Burusiya. Hano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase musangwe ikaze muri ano makuru aremesherejwe muri studio y'indwi ijwi rya Amerika. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo yo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ubumenyi n'imico kama. Amerika yari yavuye muri UNESCO mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka w'2018 ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump yahoze aramutswe iki gihugu. Ico gihe leta ya Trump yagirije UNESCO imicungire mibi no kubangamira ku buryo bweruye igihugu cya Israel. Ibindi kuri nonguru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uyu munsi umuyobozi mukuru wa UNESCO umutegarugori Audrey Azoulay yakoranije inama y'abahagarariye ibihugu byose uko ari 193 muri UNESCO abamenyesha ko guverinoma ya Amerika yamwandikiye ku mugaragaro imumenyesha ko izagarukamo mu kwezi gutaha kandi ko izishyura n'ibirarane byose by'imisanzu yayo. Amerika na Israeli bahagaritse imisanzu yabo muri UNESCO mu 2011 UNESCO imaze kwemerera Palestina kuba umunyamuryango. Icyo gihe Amerika yatangaga 22% by'ingengo y'imari yose ya UNESCO. Ubwo yavagamo mu 2018 Amerika yari ifitiye UNESCO imyenda y'amadolari miliyoni 542. Ubu yaramaze kugera kuri miliyoni 619. Azoulay, umufaransakazi w'umuyahudikazi, yagize uruhare runini mu gucubya umwuka mubi wa politiki bitumye rero Amerika isubira muri UNESCO. Uretse ibyo, Amerika igarutse muri UNESCO kuko yasanze urubuga yasize rwarigaruriwe cyane cyane n'Ubushinwa nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika wungirije John Bass yabitangaje.
Tuje ku mugabane wa Afrika aho ONU itewe impungenge n'ifatwa ku bwinshi ry'abimukira hamwe n'abarondera ubuhungiro muri Libya. Muri studio ndi kumwe na mugenzanje Oriane Itangishaka. Ibindi kuri ino nkuru Oriane.
ONU yabitangaje kuri uno munsi wa mbere ivuga ko muri iyo fatwa ry'ingenzi n'abarondera ubuhungiro muri icyo gihugu harimo imvugo n'urwanko bishingiye ku macakubiri. Uwo muryango mpuzamakungu utangaza ko inzego za leta zimaze gufata abantu 2,000 barimo abagabo, abakenyezi hamwe n'abana babakura mu mayira mu ngo zabo canke mu bigo bivugwa ko ari ibikora urudandazwa rwa kiremwa muntu. ONU ivuga ko benshi muri bo ari abana hamwe n'abakenyezi bibungenze bari bashizwe mu nyubakwa zirimwo abantu insinzi kandi hatameze neza. Abandi 2,000 barimwo n'abari binjiye muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko baregeranyijwe hamwe ku bwinshi barirukanwa. Mu ndwi iheze abategetsi mu buseruko bwa Libya barirukanye ingenzi 2,000 muri Misiri mu rugendo rw'amaguru. ku mugwa mukuru Tripoli igipolisi cyararungizwe mu mayira y'igisagara akoraniramo ingenzi ziriko zirondera ubuzi naho umutekano ari muke muri Libya aho abategetsi aho ubutegetsi butemewe cyane kandi imigwi yitwaje ibigwanisho itegeka ibice binini by'ubutaka ico gihugu kirimo ingenzi zingana n'igice cy'umuriyoni bamwe muri izo ngenzi bajayo barondera inzira yo kuja mu bihugu bya Buraya abandi bakarondera ubuzi mu gisata cy'ibitoro
Oriana itangishaka tugukengurukire Unaho agezweho mu intambara ya Ukraine n'Uburusiya amwe mu mategetse muri Ukraine kuri no wa mbere yavuze ko ico gihugu cigaruriye imihana yahitwa Stolzko iri mu karere ka Donetsk kari karafashwe n'ingabo z'Uburusiya nyuma yuko Ukraine itanguye gukora ibitero bigamije kwigarurira ubutaka bwayo bwari bwarafashwe n'Uburusiya Geoffrey Mutaguma abandanye no nkuru
Hanna Maliar, wungirije ministri w'ingabo wa Ukraine, abinyujije mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Telegram, yashimiye umutwe w'ingabo zigaruriye ako gace, avuga ko ari byiza kongera kubona ibendera rya Ukraine rizamuwe mu kirere cya Storozhov. Yavuze ko ariko bizagenda ku butaka bwose bwa Ukraine bwari bwarafashwe n'Uburusiya. Ibi byabaye hashize umunsi umwe, abategetsi bo muri Ukraine batangaje ko ingabo z'icyo gihugu zigaruriye ibindi byaro bitatu biri muri ako karere, ahitwa Plahotn, Neskuchn na Makarivka. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine kuri uyu wa mbere yavuze ko umunsi umushize habaye intambara ikomeye mu karere kose ka Donetsk harimo na Bakhmut ndetse no mu ntara ya Luhansk. Ejo ku cyumweru Perezida Volodymyr Zelensky yamaganye igikorwa cy'ingabo z'Uburusiya cyo gufunga amayira y'abasivili bahunga intambara avuga ko mu cyumweru gishize Uburusiya bwasenye urugomero rw'ahitwa Kakovka mu majyepfo ya Ukraine. Yatangaje ko abahagarariye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha basuye ku karere ka Kherson nyuma y'isenywa ry'urwo rugomero.
Reka nshimire bagenzanje ku makuru agezweho ijya no ku isi baduteguye bakabaheje kudushikiriza hayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tumira mate gato ama tuje tuja mu karere k'ibiyaga bigari vya Afrika. Yugururire kuyavugwa ku by'ubutunzi mu Burundi leta y'ico gihugu higabisha gupfunga abavunja ibose batazokubahiriza ibiciro byo kuvunja amafaranga y'agaciro yashinze umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yabitangarije mu nama yagiranye n'abavunjayi ihadi muri iyo nama harimo kandi umukuru banki inkuru y'igihugu BRB hello je wirika neza amenyesha makuru wacu atubwira ibindi kuri no nkuru
Kuri uyu wa mbere mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Javendera ko bucaya koranije abavunjayi iyo nama irimo kandi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB kwa kugira barabire hamwe yo kuntu igisata cyo kuvunja amafaranga cyifashe muri kino gihe mu Burundi imbere yo gusohora amenyesha makuru mu nyuma kanasohora abavunjayi amaze kwihererana n'umukuru wa BRB Javendera ko bucaya gabishije abavunjayi ko ashobora kubata mu mvuto
iki ni kibazo tutagifashe mu minwe ejo dushobora gusanga naho n'igihugu kitakibaho nizera neza yuko abatangaza amabiro dushanye ibyo bari bamaze iminsi bakora babisizajya ku irembo n'umunsi mwinjiye ngaha kwa ntare urashaka kuzova ngaha kwa ntare uca mwinjira ku musaza nta kibuza na kimwe igihugu ntigikinirwa ko igihugu kirakingirwa igihugu kirashyigikirwa nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi ibibaho nimwe mwabonye igikorwa twagifashe mu minwe kubera ko twabonye yuko BRB muri ko muyigira umenda mu mukino w'abana iyo bikashikashe uno munsi tuza kuva ngaha ihagaze ugiye gukora ayemeye gukora mu ntumbero y'icyamategeko avuga uko ibanki nkuru ya Repubulika yabibasabye wemera gutonda tonde utemera gutonda nawe akure makarenge
umushinganje wa mbere yatangaje kwa neza kwa mazu yo kuvunja amafaranga afite abo yitirirwa atari beneyo maze asabashimitse abayajejwe kwiyubara
buri ntumwa kunda neza yuko amabiro dushaje mu gusakara iwacu mugabe kizokorwa cyose ni kugahanga kanya uwo muserukira ikosa uzokora tuzokwega wewe kuko ikosa ry'icyaha ntizakurihanira patro wawe zete de representare ga ayo mabiro dushanje mugabe tubaze ku nyuma yanyu hinyikije abandi bantu tubanze tumenye neza yuko ibyo bizodushikira kubera amategeko twahunyanze bizogorana hari igihe n'ujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umuryango wawe nibaza ko atamwana ari ngaha ashobora gukora mu muriro yabonye ku muriro turira uza kuwukoramo nawe yabonye kuturira guhera umunsi wese
Abasiru kia mazwe wa punjaye ni baashi mnye hukitua wabugia mnye shamakuru baari hukirimba chumukuru wiki hugu mungisagara chubutu nzibujumbura asanzu hari ibiro vizu mshika nganji wa mbele eka anabi chukuja Amerika jagerageje kurondela baashi mnye kuinumira aliko liotena kolonel do polis Moise Nkurunziza mvugize ibiro vizu mshika nganji wa mbele ya tangaje izumvi kanyweko
basanze ayo mazu ahubgo akora igikogwa chukwegeranya amahera mva makungu agakora igikogwa chukuvunja nzu yose ivunja mafara ranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze iminsi 3 iba yakwije yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera ngana ibihumbi 50 by'amadorari canke by'amahera y'abanyaburaya mu kiringo cindwe imwe iyo nzu izoca ifutwa amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha ko kurungika amahera hanze les établissements de transfert monétaire zahagaritswe zagateganya
mundu bihezi banki nkuru y'igihugu yakuyeho ikoreshwa ry'amanoti ya kera y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 aba mu Burundi bafise kugera kwa 17 ku kwezi kugira babe bikuye ko amanoti ya kera Mumezi ndwiheze president wa Burundi Evariste Ndayishimiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yongeye kugabisha abarundi kuri iki kibazo.
Amadorari yenda inoti nayo arukitigiho ranzi mayira hanu reka nabo bose abafagiriza aho uwo afatanye wahati niko ndabivuga ntazo ariko yobe dokras na amadorari yenda mu ndo kigunda idorari iba muri banki nusi si niyo dikiriza amadorari ugene na zikorera zisane muri banki ku ikonte yiwe kayaza
Haraheze ndwi zibiri abavunja icyenda bo mu ntara ya Rumonge n'umwe w'imakamba mu manuko y'uburengero bw'u Burundi bafashwe bagirijwe kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi sentare y'intara yabahanishije ihadabu y'ibihumbi 100 kuba mu Rumonge no kwakwa amahera yose basanganywe uko ari 10 hari kwa 30 ukwezi guheze mugabo parake yarungururije iyo ngingo n'ubu bakaba bagifunzwe Mkwa kabili mbili na mirongi bili ya mazuku vunja mafaranga ya ruga weku gira hasubiru we mwoku unakora munu mbele weku tarenza chumi nakatanu kuija na inyungu ya subi ya kugurura mkwezi kuichumi mga kuheze eroje wili kaneza juja Amerika
Eloje wili kaneza tugaruke gato kuri vya ruche kumasonga havi subili za gia mafaranga hivi humbi chumi ni noti za vitano mugi hugu cho Burundi iwan inguru ya republika icho gihugu BRB mumfunya funyo hivuga kwe imaze kugaruza mafaranga mashi chane mruo mugambi li mungo hugu subili zi noti zi humbi chumi ni humbi vitano higiene kerezo gia chumi ni ngu kukwezi ni gyo sangu nhabanduka gyogu koreshi noti zi humbi chumi ni humbi vitano za hurazi koresh kwa mli cho gihugu mukigani rongiranye mukanya na Robert Bellarmin Batinoni ajeje guhana hana makuru muri BRB ya mgiye ko ahumurije banki akorera ihumuriza abatari ko baroroherwa kuguza inoti zigiye gusezererwa mu Burundi agabisha abadandaza banka gufata inoti zigiye kuva ku isoko yongera yibutsa igitumi inoti za kera zigiye guhindurwa
Hari hamaze imisari bimenyetso byerekana yuko hariho amafaranga itaboneka ko ariko akoreshwa mu gisata cy'amabanki hakibonekeza kandi ikena y'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 umva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% ku ijana z'amafaranga ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki
ibyo bice 60% vya 5 n'ibihumbi 10 bitari bikiboneka mumaze kugaruza ayangana gute aye yariko arinja amabanki hari bitigiri muri aronka gushika kuri no munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako
erega Vianne so kugira ngo agaruke hanyuma ibanki ice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa mu gifaransa bayita ngo bien propre à la circulation aba amafaranga atagikwiriye gukoreshwa nasubira gukoreshwa iyo ikiringo yahawe cyarangiye aho rero bigeze kuva ku gitariki indwi ama banki yaciye atangura kuzaraza gutora inoti bazo barazijyana aho bakorera bakaziha n'abagenzi babo.
Aya amaze kugaruka ama banki kugira ngo azoca akoreshwa iby'amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute
kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane rwose mugari cyo no kumenyesha nuko ubu tuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane rwose amaze gusubizwa amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane rwose niko inshuro zinga mugabo kuyaharura noba ndabeshe kuko itigiri biguma biza baguma baza abantu baguma bahinduza mvuze ngo baguma bahinduza bacumeye ngo mbaye abantu ngo nimuze muri rukanga muhinduze oya inoti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa mu kurihana mu masoko abantu babwirizwa kuguma bazikoresha kuko ikiringo cyazo ibanki yavuze kikirarangira kizorangira ku munsi wa gatandatu.
Bamwe mu banyagihugu harimwo nko twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo uyundi nawe tuvugana ari Ngozi baje mu kiganiro muri Isanga aho bavuze ko batari kubaroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera hama baje mu banki naho ugasanga imirongo n'imiremire ntibashikiriwe ababitsa muri Copec nawe nyene bikamera gutyo mubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo baronse amashasha n'ivyo ahiga belarma
iyo mirongo nubwo ngo abantu nibayiteko mu gihugu hari amabanki n'amashyirahamwe yo kupiganya no kuguranana afise amashami arenga 500 ushobora no kurihinduza hamwe ugasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracafise uburenganzira bwo gukoreshwa abantu nibo nuvuga ngo nibo kwihuta cyane rwose kuvuga ngo reka ngo nje kuyahinduza kuko abandanya agikora natwe nyene ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacu biriwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafise ubushobozi bwo gushika ari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura ibyo bikazokorwa gushika kwa gatandatu numva rero ata nzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi uze muraraba ntihagire abantu bantu izo noti kuko bazoba bayikoragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagizwa itandukanye harimo nko guhungabanya ubucunzi bw'igihugu cyane kugarariza amategeko yatanze ibyo nabyo ni ibyaha bihano cyane.
Hama abo bizoshika bakagera kuri itariki mwatanze batarashobora kuhinduza aya mafaranga bizogenda gute?
Nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo tarayahinduza kuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ari mu cicaro cyayo i Bujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu.
Belarme Bacino ni mujeje guhanahana amakuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRD twashimire kuri kano kanya muhaje rya Amerika.
Nane ndagushimiye cyane Diane nini nahaze kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tushobore gutera akamo abantu bose ko bubandanya bakoresha izo noti atamusunikano atabwoba kubera ko ikiringo baracagifise. Ndabashimiye cyane rwose.
Hijugi Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye. Uno munsi isi yahimbaje umunsi wahariwe kurwanya imirimo ivuna ikoreshwa abana batarakwiza imyaka yo gukora. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CLADO mu mfunyapfunyo rivuga ko mu Rwanda hacibonekeza abana benshi bakoreshwa imirimo ivunanye. Inkuru twaza mumenyesha amakuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Uyu munsi baye mu gihe mu Rwanda abana bakigaragara mu mirimo irenze ubushobozi bwabo cyane cyane abavuka mu miryango itishoboye. Ni ikibazo kandi kigaragara mu turere twose tw'igihugu dushingiye ku makuru y'ijwi ry'Amerika igenda ibona mu Rwanda cya Kivariste ushinzwe guhuza ibikorwa umuryango urengera uburenganzira bwa muntu CLADO ni nawe umugenzuzi w'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'igihugu aganira n'ijwi ry'Amerika.
baracyagaragara ko ari abana bakoreshwa imirimo mibi, turacyabona abana mu birombe, turacyabona abana mu mirimo y'ubuhinzi nk'uko nari mbivuze, turacyabona abana bakoreshwa imirimo yo mu ngo. Mu by'ukuri ntabwo imirimo ikoreshwa abana iracika burundu mu rwego rw'igihugu. Abantu benshi ntibazi ko umwana hari imirimo abujijwe bitewe n'ikigero cy'imyaka. Ikindi cya kabiri, abantu bakoresha abana, yaba abacuruzi, yaba bakoresha mu birombe, yaba bakoresha mu ngo, bafatirana abana ko aribo bantu bahembwa amafaranga make. Ugasanga umwana uvuye mu ishuri agiye gukora kwirirwa arinda imiceri, agiye kwirirwa yikorera ibisheke kugira ngo agire ikintu yinjiza. Izo mpamvu navuga yuko ari nka z'ingenzi zituma tukibona abana bakoreshwa imirimo yo mu rugo.
Abana banyuranye bavuga n'ijwi rya Amerika basobanura imirimo bakoreshwa iminsi yiganjemo iyo gukora mu rugo ndetse no kurinda imyaka mu murima. Aba bana bahuriza ku kibazo cy'ubukene bw'imiryango bavukamo nk'imwe mu mpamvu zibatera gukora imirimo rimwe na rimwe bakuramo amafaranga.
Tuza saa kumi rata
nenge narigaga ndangije mu wa gatandatu primaire, mu rugo babura amafaranga njyana ku ishuri njya mu kazi ko mu rugo.
Narigaga mu wa gatatu, nakoraga ahantu ariho mba niga, barangije bahita banyirukana.
Ni ubukene nyine nabonaga mu rugo, tubwirwa cya tukaburara kubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya, tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukabutahana.
Nubwo kado ivuga ko ababyeyi bakoresha abana imirimo inyuranye bakwiye kubihanirwa, ababyeyi bamwe bagaragaza ko bishimira ko abana babo babafasha.
Mwaza ariyamenya guhinga, ariyamenya gukora, igihe ariko umwana gukurinda inyoni ndubona kose umumenyera igikoma akabumenyera ipura akavuduka iyo dendi yajyamo ngashaye.
Abo bana baragashoboye nta kibazo, mu gihe cy'amasomo nibwo tutabarindisha.
Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu kado uvuga ko gushora abana mu mirimo ivunanye ari ukubavutsa uburenganzira bwabo.
Ubukene bw'imiryango ntabwo bukwiye kubangamira uburenganzira bw'umwana. Ntabwo imiryango yose ikennye ikwiye kohereza abana mu mirimo ivunanye kugira ngo bakunde binjize amafaranga afite yuko abana atari bo bahahira ingo. Abana ntabwo ari bo bahahira imiryango, imiryango ihahirwa n'ababyeyi. Noneho abana bafasha ababyeyi ya mirimo yoroheje y'abana bo mu rugo. Rero ntabwo umwana akwiye kuba atari ku ishuri ngo ajye gukora imirimo yo kugira ngo yinjirize urugo, kuko abana ntabwo ari bo batunga ingo.
Muri raporo yawe iherutse, umuryango w'abibumbye utangaza ko abana bagera kuri miliyoni 84 ku isi aribo bahatirwa gukora imirimo inyuranye. Unisobanura ko abagera kuri 56% ku ijana turuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Umurimo umwaka ushize ku bana 5,000 bwagaragaje ko 3% muri bo bashoye mu murimo ivunanye. Itegeko ry'umurimo ryo muri 2018 mu ngingo yaryo ya 5 ivuga ko imyaka fatizo yo gutangira gukora ari 16. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, ndakongereye koko no mu Burundi uwo munsi wahimbajwe kandi nico kibazo c'abana bakoreshwa batarakwiza imyaka yo gukora kibonekeza. Aho abana batarakwiza imyaka 18 bakoresha ibikorwa biremereye, Ijwi rya Amerika ryashoboye kugirana nko mu ntara za Makamba, Bururi na Rutana. Bamwe barira abana mu ngo, abandi bagakora ibikorwa byo mu ngo mu burozi no mu rudandaza. Naho nyina abana batarakwiza imyaka 18 bariyo. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi. Reka tureketi ya Rive ndayishimiye abari ibasomera.
Mu ngo z'abantu bifise canke abakozi ba leta uhasanga abana babigeme n'abahungu batarakwiza imyaka 18. Abahungu bakora ibikorwa byo mu rugo kenshi canke bakarima, abakobwa nabo bakarera abana. Uteramiye mu bunyweru canke ukaja mu masoko atandukanye urabona abana batembereza amagi canke ibiyoba, ivyamwa, isambusa n'utundi umuntu ashobora kwivunisha inzara. Hari n'abana bakoreshwa mu bworozi cane cane mu ntara ya Bururi. Nabo nibo bahirira impene, inka canke intama. Ku kiyaga Tanganyika naho abana barakoreshwa mu burovyi, babita abaterekwa. Nibajya abana bajana n'abarovyi mu kiyaga bakarara nayo. Icyo bakora ni ukwegeranya ibikoresho by'abarovyi. Abo baterekwa nibo bavamwe abarovyi iyo bakuze. Igira neza Thierry twahuriye mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'Imakamba. Afite imyaka 14 akaba atembereza ibiyoba mu bibanza bikoranira mwo abantu benshi cyane cyane mu bunywero. Aherekwa guheba ishure haraheze amezi 5 kubera kubura amakaye. Yahora yiga mu mwaka wa 4. Wamuhaye akazi yamusezeranije kumuhemba 200,000 ku kwezi. Amahera akorera yifuza kuzoyagura agatungwa kugira atere imbere. Igira neza Thierry azinduka arakaranga ibiyoba akabitekera hagaca yihibarabara arondera abamugurira gushika bugorobye isaha 2 z'ijoro akabona gutaha. Mugenzi we Jerome na wenyene afite imyaka 14 bakora akazi kamwe yagishure kubuga babwiwe kuko naco yabura muhira
oya baramwikwiye nashimye guca mahera
nawe nyene ahembwa 25,000 ku kwezi ndayisaba amani y'imyaka 15 nawe abona ko agashahara ari gato cyane
cyose ntare ku mafaranga nkabura mu 20,000 gusa nta cumba na yafashije kuri
uwo mwana nafashwe neza n'abamukoresha
cyane arashwanira kandi wishitse niko kesho no kunyimirashya kayinyi
na mugenzi wese yo kwibagira harabishingira intahe
birashika umwe umwe bakabirukana ngo bahombe tugasanga ko baramukane vuba kira gute bavuye yo bajya niyo bapfa sanga bariko nyine bararandira mu gihe cyo buto
hari n'abana bakatwa amafaranga ku mushahara bitumwe n'uko baba bamenye isahani igikombe n'ibindi mu gihe baba bariko barabigirira isuku abatembereza amagini ko kuko iyo bahuye n'isanganya igiri kameneka umukoresha amubwira ko azoyakura muri bya 20,000 cyane 25,000 muhemba abaharanira agateka k'abana barashinga intahe kandi ko bihora bisika umwana akamara amezi menshi akora batamuhemba bagira bati turiko turabikurikira iyo rero umukoresha yabonye ko amahera yo kumuhemba yabaye menshi acamudendereza ko yibye cyangwa yakoze irindi kosa gutyo agacamwirukana atamuhembye na dukeyi niyo gushimadija nawe yavuye muyinga akabakora imakamba arera abana akabahembwa 25,000 niwe bamesurira impuzu agaheka abakiri bato kandi akabagaburira ku munsi arakora nk'amasaha 18 avuga ko agashahara ari gato cyane
ni makesha no fumembwa 30 kuko 30 urakuramo ingurube ku rukuru ku gatumba ugasanga urabaye ariko 25 ntibikunda
kandi yahembwa ni make ugereranije n'urugendo afatiye atashe
ndabakwiye gusabine kuye neza nyine kubera itike nyine ari rimwe n'ubu bicabisaba ubwanza atacaba neza abiri
bamwe rero muri abo bana bakoresha hari abatunze imiryango yabo ifite amikoro make bagasomesha abatoyi babo abandi amahera bahembwa akaba yo kwiryohera gusa adija nishimwe asaba abo bana kudasesagura utwo duke bahembwa
babahanura ko bakwitwara neza mu buzima bakareka kujyana n'imishoyi n'imakamba nyene bakitwara neza amahera nyene bayarose bakaza barayakoresha imikambi bareke kuza barayajya nabi kandi ndafite ingurube n'imene ku gatumba ndakutse ile kutabura uri bamenye cyane ndatashye ndagura cyindagaro gusa kubashitse ngana sindakura no kurungikanya n'amahera yene yo gufashitse bintu
mu ntara ya Rutana abajejwe agateka k'abana mu ishyirahamwe FENADEB baraharura ko 95% by'abakozi bo mu nzu ari abana bahebye amashure mu bice by'imbo Nyanzarake n'Umonge abana mu mwuga w'uburobyi mu runani rw'amashyirahamwe aranira neza y'abana naho baragerageza guhimiriza kugira abahebe gukoresha abana kuko bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko mwaka wa 2021 bamwe mu barongoye amakomine yo mu bumanuko bw'u Burundi barasohoye amatangazo basaba ingo zikoresha abana ko bobarekura bagasubira iwabo bagaheza bakaja ku ishure ayo matangazo yagira ati ikibanza cy'umwana si ugukora akazi ni mu ishure ariko ntacahindutse
ashimire Thierry Vendayishimiye kuri inkuru yarahije kudusomera y'abana bakoreshwa imirimo ibarengeye imyaka yabo mu gihugu cy'u Burundi ico kibazo mwumvise ko no mu Rwanda kiriyo amakuru yose mushaka kongera kwiyumva kuri wezi 3 akaburungu radio atrove wa akaburungu ukome imbere ko dusezerana rero ngende ndabwiye muri make ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu barenga 40 bahitanywe n'igitero c'abarwanya ubutegetsi muri Republika muri ico gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ubu bakoze ico gitero nabo mu murwi Kodeko mu kambi ya Lala muri territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri muri ico gitero kandi abandi bantindwi bakomeretse ibitungwa by'abanyagihugu biraraswa ino nkuru murashobora kuyumva irambuye makuru yacu yo mu gitondo amureta z'umwe za Amerika igihugu cafashe ingingo yo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungurije jundero ubumenyi n'umuco Amerika yari yikuye muri UNESCO mu kwezi kwa 12 ko mu 2018 munani ku butegetsi bwa president Donald Trump ico gihe Amerika yagirije UNESCO imicungire mibi no kubangamira ku buryo bweruye igihugu ca Israel eno nkuru murashana nyene kongera kuyumva ku wezi tatu akaburungura byacu vewa akaburungu com ninga rero dusozira makuru yacu nshuti bakunzi twashimire ko mwaduteze abiri Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze cyane kuri micro yari Diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike bantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose murare aharyana ahataryana harara umwasi ibiganiro vyacu birabandanya ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter, Instagram muhacishe akajisho ni kuri VOA radio yacu.